Turamukije mwese muduteze amatwi ibiganiro bica kwijwi rya Amerika birabandanya mu Kirundi ni Kinyarwanda muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro. Uyu ni umwanya rero twabateguriye kugira tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi, hanyuma mu nyuma mugenzi wacu Thomas Kamirindi arabandanya abashikiriza amakuru abandanya bateguriye muyavugwa mu biyaga binini. Turabandanya tubatohoreza amakuru muri Amerika ku bwicanyi buherutse kuba urongoye ibiro vya bijejwe umutekano mu gisagara ca Las Vegas ni muri leta ya Nevada muri leta zumwe za Amerika. Sheriff Joseph Lombardo atangaza ko yizeye ko abariko baratohoza ku bwicanyi kivunga bwabaye ku munsi w'Imana muri ico gisagara bazoteba bakamenya icatumye buba. Abari mu matohoza baracarondera ico bacaratumye umugabo w'imyaka 64 y'amavuko azwi ku izina rya Stephen Paddock atabibazo na bimwe mu byukubaho mu buzima bwiwe yari afise atanakahise kabi mu bugizi bwa nabi atabya politike n'amadini yarimwo bibaza rero ivyo wabyamusunitse gukora iryo bara. Uwo mutegetsi wo mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati nta byinshi yavuze byerekeye aho amatohoza ageze gushika ubu, ariko amenyesha ko Paddock yarashe mu kiringo kiri hagati y'iminota 9:11 ari mu cyumba kiri ku gorofa ya 32 ci hoteli yarimwo imbere yuko yiyica. Lombardo yavuze kandi ko imbere y'ukwica abo bantu Paddock yarungikiye umugore bari bakundanye Marilu Danley $100,000 by'amadolari y'Abanyamerika ahari gushika ubu mu gihugu cya Philippines abicishije mu buryo bwa banki. Icyo mahera yaragamije kiracatohozwa kubyivyo uwo mukunzi wiwe ngo arakenewe byihuta muri ayo matohoza. Mwibuke ko ubwo bwicanyi bwahitanye abantu 59 barimwo n'uwo mwicanyi, abandi 527 barakomereka bamwe ibibabaye abandi bikomeye. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika kuri wa gatatu yitezwe muri ico gisagara ca Las Vegas kubonana n'igipolisi cyaho abafashije bose mu gutabara kandi ahoze n'imiryango yabuze abayo. Hasigaye umwaka umwe gusa mu gihe byogenda uko umuryango w'ubumwe bwa Afrika uwitegekanya abasirikare ba Amisome 1,500 bazogabanywa mu basirikare bari muri Somalia. Ingingo itoroshe kuri ico gihugu mu gihe gihanze amaso abasirikare mvamakungu mu kubungabunga umutekano wacu kandi bakanarwanya umuhari wa Al-Shabaab, ariko ibyo byose bizovana n'uko abasirikare ba Somalia bazoba bashoboye gucungera umutekano wa leta n'abanyagihugu babo mu bitero by'abarwanyi ba Al-Qaeda. Mu kwezi guheze ambasaderi wa Somalia muri ONU Abukar Osman yabwiye akanama ka ONU kajejwe umutekano ko abasirikare ba Somalia batiteguye gucungerera umutekano w'igihugu cyabo bonyene. Avuga ko gukurayo abasirikare ba Misome bwoba ko bari gusiga igihugu mu kaga. Ubuganda, Uburundi, Kenya, Ethiopia na Djibouti nibyo bihugu bifise abasirikare bashika ku 2,022 babashije kwirukana Al-Shabaab mu murwa mukuru Mogadisho no mu bindi bisagara inyuma yaho bitakarije abasirikare muri urwo rugamba. Ibyo bihugu byamye bisaba ko hageze ko abasirikare bavyo batahuka. Tugaruke muri Amerika. Nk'uko vyama bigenda buri mwaka, amahiganwa yo kurondera amahirwe yo kuronka green card itanga uburenganzira bwo kuba muri Leta Zunze za Amerika yaratanguye kuva mu kwezi kwa cumi turimo ibibanza ibihumbi mirongo itanu nivyo bitekanijwe ku bazogira amahirwe muri iyo mikino kugira babashe kwinjira muri Leta Zunze za Amerika mu mwaka wa 2019. Iki kiringo kizorangira ku itariki ya ndwi ukwezi kwa 11 2017. Abazotsinda bakazomenyekana mu kwezi kwa gatanu mwaka wa 2018. Abifuza kuraba amahirwe muje ku rubuga rwa internet rw'ubushikiranganje bw'intwaro hagati aha muri Amerika we akadomo dev loteri akadomo state akadomo gov ni naho muzosanga ibisabwa mu gihe rero leta ya Donald Trump ishigikiye ko iyi mikino yovanywaho iyi mikino ishobora kuba ari nayo ya nyuma mu gihe itegeko rikura ryo kwemezwa n'abashinga amateka ba Leta Zunze za Amerika. Tukivuga kuri Amerika kandi ubushikiranganje bwo kwivuna abansi muri iki gihugu butangaza ko bushigikiye sekretere wa leta Rex Tillerson mu twigoro twiwe twa kidiplomasiya arimo kugira atorere inyishu ikibazo cya Korea ya Ruguru. Ibyo byashikirijwe na Jim Mattis aramutswa ubwo bushikiranganje kuri uyu wa kabiri mu murwi wa Sena ya Amerika ishinzwe ibya gisirikare. Avuga kandi ko igisirikare cya Amerika kibandanya kigavye mu bijyanye no mu bya gisirikare mu gukingira Amerika n'ibihugu bicuritse. Matisi yaboneka nk'uri kavuga igihushane cy'ibyo Perezida Donald Trump yatangaje ku munsi w'Imana ko kuganira na Korea ya Ruguru ari gutakaza umwanya. Abajijwe kuri ivyo yavuze ko leta ya Amerika ataho yigeze ivuguruzanya kuri ico kibazo ca Korea ya Ruguru nkuko bamwe bavyumvira. Mattis avuga ko Trump yabategetse hamwe na sekretari wa leta Rex Tillerson kubandanya utwigoro twa kidiplomasiya hamwe no gukorana n'Ubushinwa hatibagiwe no kubahiriza ibihano byafatiwe ico gihugu. Murakoze.
Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Uretse ku maradiyo yanyu mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu. Amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Burundi ikigo cy'igihugu OBR kijejwe kwegeranya amatagisi n'amakori ejo kuwa kabiri cyatangiye kubarura abadandaza bakora urucuruzwa rutanditswe kugira ngo kibahe numero ndangamudandaza. Eloge wirika neza araduhiye inkuru.
Iyo sekeza ryatanguriye ku mugwa mukuru Bujumbura rizomara iminsi 15 imbere yuko ribandaniriza mu zindi ntara zo hagati mu gihugu. Ikigo OBR kijeje kwegeranya amatagisi n'amakori gihamagarira abadandaza batazwi n'amategeko kwitabira ico gikorwa no kubahiriza abazobakirangura. Julius Bucumi ajeje kwegereza muri OBR arasigura zimwe mu nyungu iriyandikwa rizogirira bo ryega.
Biratuma abantu bava mu ibarabara bakamenyekana bakagira ahantu bakorera hazwi hanyuma leta uburusho ihabandi nabo nyene igashobora kububaronsa. Ubwa gatatu nuko abo bantu bagwiza tunga badandaza bafise uruhara cyane mu guterera igihugu amikoro manini no ku matagisi n'amakori aba yatojwe. Abagwiza tunga bamenyekanye bagatanga ikori biratuma nayo nyene imigambi leta irangura Yesu nunura.
Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya uko imwe mu migwi isabwa kwiyandikisha yakiri ingingo maze rihera muri zone ya Buyenzi hagati mu gisagara cya Bujumbura hari amagaraje menshi bakora imiduga.
Iyo ngingo jenda yakira neza kubera mu bisanzwe ukorera ahantu uri mu gihugu utegerezwa kumenyekana bitika kumenya n'ibisata bitandukanye mu mukora na bikabamenya. Iyo ngingo jenda yakira neza ije hageze nico gituma nacyo twari twafashe ingingo yuko twiyunga ahubwo tukaja kwimenyekanisha yuko dufise ishirahamwe ryitwa Association Civil Garage. Urabona ko twebwe twiyungunganije ingene hasa neza turafise dufise fo dukotiza kugira ngo aha hantu tuhafate neza hagume hasa neza
twe na noma brema turiho ni baze brema turabumvirize gihe badushikira ngaha natwe nibyo dukeneye kugira ngo leta tumenye ko turiho ibyo tugomba gukora brema idufashe turabego toronka mu akantu nk'udusupana amasarubeti umucano brema twabonye uradufasha leta idufashe mudushike dubutuma bwacu turabeko yo dufashe
eka namwe mu bakenyezi badandariza mu ibarabara bunga mujyaba bafundi b'imiduga
nukuri byanezereye cyane kuko ni byiza bo badufashije kubera twuma turiko turiruka mu ibarabara batuha kutwacu batudusahura tawo twibye nukuri byo babyiza ko natwe twokora tukagira icyo dufashije muri meri tukaza turariha natwe bakatureka tukadandaza nk'abantu vrema bo babakoze imana irahezagi
aha tudaraza cyane mu mategeko si byiza kubera dufata umupolisi wese arengana yambaye za civile cyangwa shadufata nk'igisuma gacha kugira ngo ndagutwara ko gufunga namaze kudutwara ngo adutwara ko dufunga nta nadushikana gasha duca amahera meshi arengeje nkawe twadandaza mureshe mutaye wa Ben ibantwaye muri Basel ndiha kuri Melvin nye rero nundi ngo ni chef de zone ngo ngaha muri Mel yari yaje bwambira tubwira ngo nitugura amajire ngo amajire sije turambara ukugira ngo twemeregwe mu baraba turagenda turabigura turatanga amahera 335 amajire turayafise muhiye ko yakoresheje ukwezi kumwe haci ukwezi kumwe haci batangura kuzobaguma batwirukako yamajire kandi tuyafise cha tubwira ngo hari kidodo ngo bibagiye gushirako
ucumi nawe hagaruka kutundi turusho twirisekeza
biratuma kandi abanyamyuga baje hamwe mu mashira hamwe usanga bafise nabo bakoresha bazwi hanyuma bigafasha yuko abo bakozi bashobora koroherezwa mu turusho dutandukanye abo utwo kongererezwa amafaranga atangwa mu bigo bijejwe gutegekaniza abakozi kugira nibagera mu za bukuru batagishoboye gukora ako kazi bazokwikore kutuntu baziganije bakirangura imirimo yabo
iyo mirimo abatazokwisungura utonde rushasha mu kuyirangura ubuyobozi bw'igisagara cya Bujumbura burabagabisha Hamadan Nkurikiye umuhanuzi mukuru w'umukuru wa mbere ya Bujumbura
twebwe nk'abajeje intwaro dukeneye abantu bose ibyo bakora mu gisagara tuba tubazi umuntu atazwi n'inzego z'igihugu uwo muntu tuba tuzi ibyo ariko arakora cyo gituma itwasanga kwakora mwuga fetu taze mu gisagara tuzo mubaza cyangwa tuvyugara ibyo umuntu byo tujejwe imisi yose kwirukana ubuzima bw'abanyagisagara umuntu atazo kwitabira ku kamo twebwe nk'abajeje inkwa tuzofata izindi ngingo kuko nababwiye ikibazo kijyanye n'umutekano kandi icyo umutekano nacyo umunyagihugu wese ahamagariwe gukora ku buryo umutekano umusimbatara
amatohoza yakozwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka n'ikigega c'isi FMI yerekana ko mu bihugu bya Afurika iri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara n'u Burundi burimwo urudandazwa rutanditswe rugirira akamaro abantu benshi cyane amahinguriro hari muri urwo rugero yinjiza hagati y'ibice 25% ku ijana na 65% ku ijana mu bigega by'ibihugu ku mwaka agahakazi ibice biri hagati ya 30% ku ijana na 90% ku ijana abantu batari mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi ikigega FMI cyasabye ama leta koroheza buke buke bene ayo mahinguriro nko mu kuyaronsa umuyaga nkuba hamwe no kuyafasha kuva mu gifuri eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba I Kamanyola ahaherutse kwicirwa bamwe muri abo barundi bahahungiye ntizifuza kwimurirwa ifizi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri ako karere Vedaste Ngabo ndagije Imana aratugezaho iyi nkuru
Nyuma y'ubwicanyi bwakorewe impunzi z'abarundi zirenga 37 mu Kambanyuraho muri territoire y'Iwarungu leta ya Kongo ifatikanije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi CNR hamwe na ASE bari bafashe icyemezo cyo kwimurira izi mpunzi z'abarundi zigera ku 3000 mu nkambi nshyashya iri kubakwa imurongo muri territoire y'Ifizi ariko kubera intambara zimaze iminsi zumvikana muri aka karere ka Fizi bamwe mu hagarariye impunzi zo mu Kambanyuru bakaba bagaragaza impungenge z'umutekano wa mu gihe bakwimurirwa imurongwe uyu ni Grodie Mbazumutima usaba yuko ababahagarariye babashakira ahandi bashobora kubimurira hatari muri territoire y'Ifizi
twe turafise amakenga menshi cyane kubera ko umutekano waho atawuriho kubera ko ari ku kibuga cy'ingwano hari imigwi irikiragwanirayo abamayimayi bariko baragwana n'igisirikare cya Congo kandi bakaba bari kontrola karere karekare twebwe rero dufite amakenga menshi cyane yuko umutekano wacu wohava uhungabana kubera ko igisirikare cya Kongo ni nabo baroberi buhava tugwa mu minwe yabo hagati yabo muri iyo mishyamirano yabo gasanga twebwe turaguye mu mporera nico gituma rero tudashobora twebwe muri iki gihe kujayo mu gihe hakiriho umutekano muke hakiringwano bushobora kuturondera ikindi kibanza kiri mu mutekano twe ntitwanse kuja mu ikambi.
Icyemezo cyo kwimurira izi mpunzi z'abarundi muri territoire y'Ifizi kikaba cyarafashwe nyuma yaho abaturage bo mu Kamanyura hamwe n'umwami wa Sheferi y'Ingweshi bari basanzwe bacumbikiye izi mpunzi batangarije yuko zibateza umutekano muke kandi zikaba zigendera no ku mahanuzi avuga yuko Kamanyura ari ubutaka Imana yabasezeranyije. Amakuru izi mpunzi zinyomoza zivuye inyuma
ikongo si isezerano agatwite kuri twebwe isezerano y'iwacu n'igihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Burundi twavukiyemo ikibanza cy'iranda cya Businde iki nicyo kibanza cy'isezerano twasezeraniwe n'Imana nicyo twebwe tuzojamo ntihagera guhunguka tuzotaye i Burundi umwe mu wese azoja mu muryango wiwe mu gato turafise ikibanza cy'ikwe duhoreramo cy'iranda cya Businde aho twahuriye n'umutatu bw'iranda aho duhurira n'umubyeyi Bikira Mariya icyo kibanza cyacu cy'isezerano kibanza turimo cy'isezerano n'abarubura n'abantu bagomba kugira ngo baducyafuze bagomba kugira ngo bame bariko bararondira ibintu cy'ibirego bitari byo kugira ngo baturemeke inkoni shusha.
Zimwe mu mpunzi zo mu ngambi yo mu Rusenda nayo iherereye mu karere ka Fizi nazo zikaba zitewe impungenge n'ikiganiro ubuyobozi bw'ingabo za FARDC bwa High Radio Kapi yo gusaba yuko inkambi yo mu Rusenda yakwimurirwa kure n'umupaka w'igihugu cy'u Burundi mu rwego rwo kurindira impunzi z'abarundi umutekano dore ko iyi nkambi ituye hafi n'igihugu cy'u Burundi. Uhagarariye ingabo za MONUSCO mu Kamanyura Majoro Ali Khan mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika avuga yuko gahunda yo kwimurira impunzi zo mu Kamanyura imurongwe mu byumweru bibiri bya mbere by'ukwezi kwa cumi babaye bayihagaritse kubera impamvu z'umutekano mukeya uri Fizi. Ndasengabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Kamanyura ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika.
Mu Rwanda ibigo bicungirwamo abana bitwa inzererezi ntibigira amategeko abigenga. Byagaragajwe n'ubushakashatsi bw'ikigo cyita ku burenganzira bwa muntu GRID mu magambo ahinnye y'icyongereza. Asumuta Kaboyi araduye inkuru.
Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu GRID mu magambo ahinnye y'icyongereza bisobanuye Great Lakes Initiative for Human Rights and Development wakoze ubushakashatsi ku burenganzira bw'umwana. Uyu muryango uvuga ko wasanze ibigo byashyizweho hirya no hino mu gihugu ngo bicumbikire abana b'inzererezi bifite ikibazo gikomeye cy'uko ibi bigo bitagira amategeko abigenga. Abakoze ubushakashatsi bavuga ko uburyo abafashwe bagezwa mu kigo ngororamuco bidasobanutse. Ubushakashatsi bwerekana ko abafashwe kwengerwa mu bigo ngororamuco bagezweho batazi igihe bazaviramo. Uyu muryango Gridi uvuga ko hari ubwo umwana ashobora kubona bamukurikirana akaba yararavuye mu kigo cyangwa se ntamara igihe kingana n'icyumweru, mu gihe hari ushobora kumara n'ukwezi ataravanwa mu kigo. Festine Umurisa ni umuyobozi wungirije wa Gridi mu Rwanda, avuga zimwe mu ngorane basanze muri ibi bigo.
Twabonye ko kuba zira transit center zaragiyeho byakemuye byinshi mu mirere y'abana. Gusa impungenge twasanzemo nta mategeko agenga ibyo bigo ahari. Ese winjiramo ute, usohokamo ute? Rero twifuje yuko hajyaho amategeko agenga biriya bigo kugira ngo zira transit center zigire zifashe mu buryo bwemewe n'amategeko. Niyo mpamvu usanga abanyarwanda cyangwa se ibihugu by'amahanga bivuga yuko ari ibigo bitemewe, ari amagereza. Rero kukuraho izo mbogamizi n'urwo rwikeko rwa hato na hato, nuko hajyaho amategeko agenga biriya bigo kugira ngo umwana najyamo tumenye ko yagiye mu buryo bwemewe n'amategeko, nanasohokamo tumenye ngo yasohotsemo amazemo igihe kingana gute.
Bamwe mu bafungiwe muri ibi bigo basaba leta ko ibi bigo byakurikiza amategeko, kuko hari bamwe bemeza ko bahuriye n'ihohoterwa ubwo bafungirwaga.
Ubuzima bwawe uko nabusobanurira ni ukuvuga ngo kubera ko nta dosiye bufite ni nka gutya tuba twaba duhagaze nk'ahangaha gutya ukaje kubona ukabona baraje baragufikiye, ntacyo wakoze, nta muntu wishe, nta muntu wakomerekeje, nta muntu watutse, hariya ni ukuvuga ngo iyo hari uburimbo.
Abakoze ubushakashatsi basaba ko abana bafashwe bakajyanwa mu bigo ngororamuco bakwiye gushyirirwaho uburyo bwo kubagorora kandi bagafasha ababyeyi kumenya aho baba bajyanye abana babo.
Ushobora kumva nkanjye nk'umubyeyi umwana wanjye kandi ngo ari muri Gikondo Transit Center ni urugero, ariko najya kumureba muhasanga yasohotse. Muri rwa rwego rwo gufatanya kurera ntumenye trace y'umwana, twifuze yuko niba yabafatiwe mu buzererezi ajye Gikondo cyangwa se muri Transit Center abone barebe uko bamuhire yabilita agaruke mu muryango ameze neza. Ariko noneho uyu munsi kuba nta mategeko ari mu ntumenya aho umubariza, ntumenya ibyo ubaza,
hagiye gushira amezi agera kuri atanu leta ishyizeho ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco. Iki kigo kizatanga umurongo w'uburyo ibigo ngororamuco byakora. Umuyobozi w'iki kigo Bwana Bose Nibamwemwe yabwira Ijwi ry'Amerika ko ibi bigo bikorera ku mategeko, gusa nawe yemeza ko amabwiriza azagenga imicungire y'ibi bigo ategerejwe mu minsi iri imbere.
Ntabwo ariko bimeze, hari iteka rya perezida ririmo ubungurizemezwa na kabineti y'ejo bundi ahangaha, ni iteka rya perezida rigenga imicungire y'ibigo ngororamuco. Ariko noneho harimo n'umushinga w'iteka rya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ugena imikorere n'imitunganyirize y'ibigo, ibigo twakwita transit center.
Iryo teka ni risohoka ryabo rya perezida ryabo rya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu rizakuraho izi mbogamizi aha n'abantu berekana.
Hari ubuyobozi bw'ikigo buhari ubundi basanzwe bafite amabwiriza y'agateganyo kugira ngo Gikondo ifite amabwiriza yashyizweho na njyanama mu mujyi wa Kigali. Inama njyanama zishobora gushyiraho amabwiriza y'imicungire y'ibigo n'imiyoborere y'uturere y'igihe gito.
Imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yakunze gutunga agatoki ko muri ibi bigo habera itotezwa ndetse ko abahajyanwa bahakura ubuzima bubi. Leta yakomeje kwamagana aya maraporo ivuga ko ari ibinyoma, ndetse n'abavuga ko abafungiye muri ibi bigo bahura n'itotezwa ari amakabyankuru.
Ikigo ntabwo icyo ngororamuco ni ikigo kinyuzwamo abadereka mu gihe gito, aho rero nta totezo ribamo, nta turuti ribamo. Ni ibigo bigafata bino bintu ngo urubyiruko mu buryo bwo kubafasha kugira ngo udakomeza kuba kubangamira imibereho y'abandi, none icyo gihe ariko ugategereza ko rubasinzi rukajya mu kigo ngororamuco.
Uyu muyobozi avuga ko iminsi abantu bamara mu kigo ngororamuco iterwa n'ibyaha baba barafatiwemo. Asunta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, turi no kuri Facebook VOA Radio yacu. Ubu none ikiganiro Amerikana kibageza ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Muri iyi minsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihanze amaso cyane imyigaragambyo y'abakinnyi bo muri NFL National Football League, n'abakinnyi babigize umwuga mu cyitwa football y'Abanyamerika, umukino wa mbere ukundwa cyane kurusha iyindi mu gihugu. Iyi myigaragambyo siyo ya mbere mu mateka ya siporo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo tugiye kuganiraho muri make. Iyi imyigaragambyo yatangiwe n'umukinnyi w'imyaka 29 y'amavuko witwa Colin Kaepernick ni mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka. Yabanje kujya yanga guhaguruka mu gihe cy'indirimbo yubahiriza igihugu ibanziriza buri gihe imikino yose, agakomeza akicarira. Yarasobanuye ati sinahagurukira ibendera n'igihugu gihutaza abaturage bacyo babirabura n'abandi bose batari abazungu. Baricwa kandi abapolisi babishe ntibahanwe. Ni ibintu bigomba guhinduka. Kaepernick yabitangiye wenyine. Amaze kubikora nk'inshuro eshatu byatangiye guhinduka buhoro buhoro. Ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa cyenda, Colin Kaepernick yarahinduye aho kuguma yicaye, noneho yateye ivi rimwe. Umwe muri bagenzi bo mu ikipe imwe bakinamo bombi witwa Eric Reid nawe yaramufashije nuko nawe atera ivi. Hagati aho ariko ubu ngubu Kaepernick nta kazi afite, yabuze ikipe imwakira aracyashakisha. Iri vi rya mbere rimaze gutera intera itunguranye. Nk'ejo bundi kuwa gatandatu no ku cyumweru, abakinnyi amagana, abatoza, banyira amakipe, abaririmbyi baririmbaga indirimbo yubahiriza igihugu bateye ivi ku bibuga byinshi hirya no hino mu gihugu cyose. Mu mujyi wa Nashville muri leta ya Tennessee, amakipe abiri yari agiye gukina n'abayobozi bayo bose bo bigumiye mu rwambariro binjira ku kibuga indirimbo yubahiriza igihugu irangiye. Iyi myigaragambyo yageze no hanze ya za stade. Umuririmbyi w'icyamamare Stevie Wonder wari muri konseri isanzwe mu mujyi wa New York ari kumwe n'umwe mu bahungu be bateye ivi. Ejo kuwa kabiri umudepitekazi witwa Shera Jackson Lee yateye ivi imbere y'abagize inteko ishinga amategeko yose bagenzi be. Ijwi rya Amerika. Mbere ya Colin Kaepernick habayeho abandi bakinnyi bakoze imyigaragambyo yo kurwanya ivangura n'urugomo kubirabura. Ingero ni nyinshi cyane ku buryo tutazibonera umwanya mu kiganiro kimwe kandi kigufi nk'iki ngiki. Mureke rero tuvuge ebyiri zanditse amateka ku buryo budasubirwaho. Bwa mbere na mbere ni mu 1968 hari mu mikino ya Olympic yabereye i Mexico muri Mexique. Abirabura b'Abanyamerika babiri John Carlos na Tommy Smith babaye uwa mbere n'uwa gatatu mu kwiruka metero 200. Bakimara kwambikwa imidari yabo bakiri kuri podium, bazamuye igipfunsi umwe ikiburyo undi ikibumoso bambaye gants z'umukara mu gihe cy'indirimbo yubahiriza igihugu cyabo. Basobanuye ko bashakaga kwamagana ubukene bukabije bw'abirabura no kubakumira byari muri leta zunze ubumwe za Amerika. Igikorwa cyabo cyaravuzwe cyane ku isi hose. Ifoto yabo ni imwe mu mafoto yamamaye bidasubirwaho ku isi yose. Gusa bahise birukanwa mu mikino y'i Mexico. Batashye iwabo barirukanwe no ku kazi bakoraga. Bo n'imiryango yabo babonye ubutumwa bwinshi cyane bw'abababwiraga ko bazabica. Ariko bakomeje kuba bakinnyi bo mu rwego rwo hejuru. Banditsweho byinshi, bakozweho amafilimi, ndetse babonye n'ibihembo bitandukanye kubera ubutwari bwabo. Bose baracyariho. John Carlos afite imyaka 72 y'amavuko, naho Tommy Smith afite imyaka 73. Nyuma ya John Carlos na Tommy Smith, wavuzwe cyane bidasubirwaho n'umuteramakofi w'icyamamare mu mateka Muhammad Ali. Mu 1966 yanze kujya kurwana muri Vietnam. Icyo gihe yarasobanuye ati simbona impamvu bashaka kunyambika imyenda ya gisirikari ngo ninjye kurasa abantu batigeze bagira icyo bantwara, batigeze banyita niga, mu gihe abirabura bafatwa nk'imbwa nta burenganzira na gato bemerewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe Muhammad Ali niwe wari uwa mbere ku isi mu bateramakofe baremereye. Yari yaratwaye kandi n'umudari wa zahabu mu mikino ya Olympic yo mu 1960 yabereye i Roma mu Butaliyani. Kubera igikorwa cye yambuwe uburenganzira bwo gukina iteramakofe n'amakamba ye. Yakatiwe gufungwa imyaka 5 n'ihadabu y'amadolari 10,000 y'icyo gihe, ni ukuvuga hafi 83,000 y'iki gihe ukurikije uko idolari ryagiye rihindagurika. Ariko mu 1971 urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatesheje agaciro ibihano byose Muhammad Ali yari yarahawe n'inkiko zo hasi maze rurabisesa. Nuko Ali arongera asubira gukina no gutsindira andi makamba. Mohamed Ali yitabye Imana umwaka ushize afite imyaka 74 y'amavuko. Igikorwa cye cyagize ingaruka zikivugwa kugeza n'ubu. Imyaka 51 irashize. None ni Colin Kaepernick ugezweho. Ndetse harabatangiye kumwita Mohamed Ali w'iki gihe. Shuti zacu ikiganiro Amerika nacyo uyu munsi na gihumurije. Ariko mugume ku radio yanyu ibiganiro byacu birakomeza. Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero mugira umunsi mwiza kandi mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu radio ijwi rya Amerika murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.